kuva ku itariki ya 22 ukwezi kwindwa umwaka umenyesha makuru Jean Bigirimana afatwa gushika ubu nta uramenye yambo ryiwe haba ku butaka bw'u Burundi canke mu bindi bihugu nta muntu numwe aravuga ko yamubonye ku munsi wa gatatu w'indwi heze ikinyamakuru akorera iwacu canditse kimenyesha ko yabafungiwe mu gasho k'iperereza mu ntara ya Muramvya mu gihugu hagati ico kinyamakuru cyari cyituye umugwi w'igihugu uje rwagati y'akazi na muntu CNDH kiwusaba kuja kuraba ahi Muramvya kuko canavuga ko yaba ari kasinzikarizwa ubuzima akicishwa na kigoyi muri iyo ntara nta gasho k'iperereza kahari nk'uko byemezwa n'umugwi CNDH ariko umukuru wa mugwi asigura ko mu ntumbero yo kwimara amazinda yishikiye ku rugo rw'urongoye iperereza ahi Muramvya naho nyene mugabo ntiyabonye icyo aragiye arondera Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH
mu ntumbero yo gutoza ayo makuru rero umurwi CNDH waragiye mu ntara ya Muramvya urashika ku nzu ibamwe ubujejwe iperereza mu ntara ya Muramvya ushika utamuteguje uraheza usaba kwinjira muri iyo nyubako ujeje iperereza nawe aravyemera atagahato twararavyo nzu icumba kukindi hamwe no hanze mu kigo ariko nta kimenyetso na kimwe cyo kwerekana ko Jean Bigirimana canke uyu ndi muntu yoba afungiwe muri ico kibanza twabonye twararondeye kandi no mu bindi bibanza harimwo mu busho bw'igipolisi aho ibintu bigeze rero muri aya matohoza umurwi CNDH ntirashobora gutora uyu mumenyesha makuru Jean Bigirimana canke amakuru arashe kuvyerekeye ingene ubuzima bwiwe kuba bumerewe
ariko rero baribonekeza asaba igipolisi gushira ingufu cyane cyane mu karere ka zone Bugarama intara ya Muramvya mu matohoza gikora
umurwi CNDH uraha agaciro gakomeye cyane ubuzima bwa kiremwa muntu hamwe n'ayandi mateka yose yubahiriza kiremwa muntu umurwi CNDH urahagaritswe rero umutima kandi bikomeye n'ivyashikiye uyu mumenyesha makuru ugasaba ko igipolisi cyoroshirizaho kurondera irengero ryiwe mu gukomeza amatohoza cyatanguye cyane cyane kigashira ingufu zikomeye kuri zone ya Bugarama aho biboneka ko Jean Bigirimana yanyikiye
ahi Bugarama n'umuryango wa Jean Bigirimana cyo kimana umukoresha wiwe niho bemeza ko yabonetse ryanyuma igipolisi cyaramaze gutanguza amatohoza kikaba cyaruguruye dosi ariko umuvugizi w'igipolisi yemeza ko gushika batakintu na kimwe cyo kwemeza kumenyesha amakuru yazimanganiye Bugarama Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi
no kuvuga hajya ahantu ibugarama bavuga hariho abapolisi basanzwe bahakorera hari n'abasirikare basanzwe bahakorera harabajije umutekano bahakorera kuri rya barabara nta muntu yoshobora kuhafatirwa ngo yinjizwe mu modoka yindi kanaka abo bantu bamubona cyangwa n'abanyagihugu bari hajya murazi ko hamara abanyagihugu buri mwanya kandi benshi ntibashobore kubona ivyabaye rero uje ukavuga ko habereye ibintu nk'ivyo hanyuma abapolisi bacu bahakorera ntibabe barabibonye ucamva ko ivyo ari ibintu bitangaje cyane anacho gituma umujyango we wasabwe ko za gutanga guha umuco abari ko barakora amatohoza kugira ngo babanze barabe koko ko ivyo bivugwa ari vyo koko ko uwo muntu yaba aho hantu yarahashitse hanyuma agatwagwa nabo bantu barabe ko bashobora kumutora nabo barabikoze bamenyekane hama baheze babibazo
umugwi igihugu jere wagati y'akazi na muntu uvuga ko akiri cizere ko umenyesha makuru yotorwa
muri CNDH imisi yose y'utanguje itohoza turi tangura twizeye cyane cyane nk'umugihe hari umuntu yavuze irengero nk'uko mu gihe atanu kiziga cy'umuntu turabona cyane ngo tumenye neza neza turonke ibimenyetso byerekana yuko yoba kumbura ubuzima bwiwe bwa hungabanijwe cyangwa ngo bamugirire nabi twe tugumana icyizere turondera kuvuga rero icyizere kirahari turabandanya amatohoza kandi twizeye yuko dusubira kumutobora
umukenyezi wa Jean Bigirimana na wasigura ko atakintu na kimwe cyotuma umunega wiwe agirirwa nabi yabibwiye ijwi rya Amerika bikimenyekana ko yazimiye
umugabo we yakora neza nyene nta muntu n'umwe wari wafitanye ingorane nta n'umwe n'ababanye kuko ikibaye cyose yakimbarira kupfa nyene aho yari kwarakora ntabwo yambarira yuko bafitanye ingorane n'umuntu apfuye ku kazi yataha nyene ku masaha akashika nyene atera inkuru n'abantu nta ngorane yarafitaniye n'ababanye nyene yitegembya yatembera bagasangira twasamize ko tumutekano ko tuzodufasha kurondera zikamuturondera tukamubona kuko n'inzara yo nyene yomwica turafise n'amakenga ku mutekano wiwe nyene twasaba ko bamukingira kuko nk'ubu mfise abana babiri sinumva n'ingene ngiye kubarera
amashirahamwe mpuzamakungu ahanye hagati y'akamenyesha makuru n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru asaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira umenyesha makuru Jean Bigirimana atorwe atazimanganizwa ubuzima. Aha twavuga nka committee to protect journalists hamwe na reporters sans frontières. Umenyesha makuru akaba yakoreye ikinyamakuru cigenga iwacu n'ikinyamakuru cyo kubuhinga ngurukana bumenyi cyo mu karere k'ibiyaga binini Info Grand Lac. Imbere yaho yarakoreye kandi na radio yigenga Rema FM aho yari umuyobozi w'udandaje. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.